Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yuko ashikiliza higano vya radio mu Kirundi mu Kirwanda, mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda mu twumvira ku FM 104.3 mu shora no kujya kwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cacu cyo munsi turagaruka ku makuru yatangajwe mu ndwi ziheze aho Burundi bwatowe mu kibanza ca vice president w'ikiringo kigira 77 cy'ibikorwa by'inama nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu. Turagaruka kandi ku makuru yatangajwe nyuma yaho abategetsi baserukira ibihugu bya Buraya bari mu Burundi batangaje ko igihe cyo gusubira gucisha muri leta ifashanyo ihabwa Burundi kitaragera. Mu kiganiro rero tuzaba turi kumwe na abategetsi b'inararibonye mu byerekeye imigendanire kugira batubwire mu majambo umuntu asanzwe atanonosoye ivyerekeye inzego za ONU hamwe n'imigendanire y'amakungu ashobora gutegera kanumva isiguro y'ico kibanza n'iyo ngingo y'ishirahamwe rya Buraya. Turi kumwe na ambasadeur Gamaliel Ndaruzaniye kabarero hari ambasadeur Ndaruzaniye yarigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu. Imbere yaho yarabaye umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi yaranaranguye n'ayandi mabanga mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO. Muri neza ambasadeur Ndaruzaniye,
amahoro neza,
murakomeye ngaho?
Kuriya turakomeye, namwe ngira murakomeye.
Turaho,
murakoze.
Yego, ni byiza cyane rwose. Turaba turi kumwe kandi na ambasadeur Edouard Bizimana aracafatiwe gatoyi ariko mukanya nawe nyene azoba ahari ariko mukurindira turashobora kuba turatangura na ambasadeur Gamaliel Ndaruzaniye. Nkuko rero twabivuze, inyuma y'imyaka 25 Burundi bwagiye bwatorwa mu kibanza cha vice president ikiringo kigira 77 cy'ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu. Ambasaderi wa Serukiri Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu Zefirin Maniratunga yaranditse ubutumwa kuri Twitter agira ati, ivyo bikeshwa imboneza y'u Burundi nyene icubahiro General Neva n'ingingo yafashe kubera ingingo yafashe ugufata inzira yo kumenyekanisha imigambi itomoye ya politike Burundi ubandanya kurangura aho kwama buriko burisigura igihe cyose bwambitswe ibara. Yavuze ati, ndashimiye ibihugu byose n'abategetsi babiserukiye hamwe n'ubumwe bw'Afurika bashigikiye Burundi mu twigo twabo twacu kuronka icyo kibanza. Imbere rero ambasaderi Ndaruzaniye, imbere yuko mugira cyo muvuze kuri ayo majambo yashikirijwe na ambasaderi aserukiye Burundi muri ONU, icyo kibanza Burundi bwaronse haheze imyaka 25 n'ikibanza kabuki eka amabanga umutegetsi azoba arangura ayo mabanga azoba ajejwe n'ayahe, mwarakoze muri ONU mu gihe kirekire mudusigurire mu majambo make icyo kibanza kivuze iki?
Mwarakoze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bigendera ku mategeko yayo yashinze kuva igishingwa inyuma y'intambara y'isi yose yo muri 2005 abayigize rero ba barafise ibiringo bahana mu nzego zirongoye uwo muhari Uburundi rero kubona bwatowe muri ino minsi kuba icegera cy'umukuru w'inama yimirije ya bose nibaza ko ari iteka biteye Uburundi kandi no bishimira ijisho n'ugutwi ku Burundi muri yone ubu uwo mushinya ntahe yanditse kuri Twitter Mani yatanga gufira ni ukuvuga yuko abo bakorana abo bari kumwe babonye ko kumbure Uburundi yo bushikana imbere akaba umukenyera cy'umukuru inama ya bose y'uno mwaka yerekeye ONU n'iteka ryo ku Burundi nibaza yuko kubishyigikira ingene byatowe nabyo singomba kubijamo cyane kuko nibaba babizi igihe bakadutora uno munsi nibaza ko twobishima nidutangure kubishima umuntu gusa bitaratangura ariko igihugu n'ukirongoye niho bari mbe sinibaza ko tutobye nayo n'abarundi bose ko bukurikira rero iryo teka dutewe hanyuma bagasaba umushinya ntahe azoduserukira yuko yokora uko ashoboye kuri abateka kaje kagume gakomeye kandi kiyongera kubera intererano zaba yashikirije muri iryo bantu
hari abantu ambasaderi ndavuza niba bashaka kwibaza ati imyaka 2025 yari iheze ni myinshi ku bwanyu ibintu byakozwe byotuma icyo cyizero kigaruka ni nk'ibi
mu mashyirahamwe yose hari ahantu bahuriye bagatora si 2025 gusa 2025 ni mike abantu bari muri iyo nama ni bihugu 193 barakuranwa rero iyo myaka 2025 simbona neza icyo twabishimikiza ko nuko kumbure tutabishoboye nge wari hondi ndibuka mu 2009 nahabaye ndi wibushika 1999 mu mpera ndibuka itora ryakurikiye ko twahiganywe na Cameroon na Gabon murantunga ku kibanza kuri Afrique Centrale abarundi twasanze dufite abakozi bake ifuza kudohora tugahebera Gabo tugira inama izo rero birashika kuko n'ubu icyo nagomba gushika ko ubu yatowe umushinga ntahe nibaza ko azokenera gushikirwa n'abandi kuko azokora umunsi wose n'indwi zose mu nama nshinga mu nama nkuru ya ONU ngira azoba akeneye yuko mubiri we naho inyuma ashigikirwa gusumba bakamufasha bakozi bakeyi bashigikira muri icyo kiringazo bariko akora akora isi yose mu nama nshinga mateka icyo cy'imyaka 2025 rero ntacyo bimaze mbona yuko uno munsi kundi bwatowe bukemera ari iteka kandi yuko uwo mushinga ntahe yatowe nawe wenyine hari mu izina ryiwe kuko baramubonye kumbure nyine akora neza hamwe na
hanyuma mwebwe mumenyereye ibikorwa by'inama y'inama ya ONU nkuru ya ONU amabanga y'umutegetsi ni nkaya ibintu mubona azorangura muri icyo kibanza cya vice president ni nkaya
sihondi ariko ayo mabanga mushatse kuyabona aranditse mu iringanizwa ry'inama ya bose y'uno mwaka mushoboye kuyirondera na jino yironda nkayo bahamunyumye aboneka kuyirimbyeregereje biranditswe neza akazi akora muri ayo mabanga ntitwebwe rero byiza tubironse usuma amabanga ashinzwe neza mu mateka ya ONU kuyavuga utayafise imbere yawe nibaza ko ntabangira ibitari byo ariko n'amabanga yanditswe ingene akurikiza n'abandi ibyo tushobora kubitora mu kicegeranyo gisigura ngene iyo nama izorongorwa n'ingene izokora
ayo mabanga amara igihe kingana iki
umwaka wose gushika ku yindi nama ikurikira umwaka uyu nicyo cyane nababwiye ko akeneye gushigikirwa mu kazi yahora akora konyine ku Burundi kugira ngo abamufasha kumurabira no kumvira nawe kuyihuca Burundi kumbure muzosanga muri onu hari ibindi byo muri Afrika dukora n'izi Burundi kumbure muri onu azokenera kumbura abashyigikira rero ikikorwa kiwe muri ambasadi we ariko azokora umwanya muremure mu nama nkuru ya onizoba irongowe uno mwaka sinzi mu perezida batoye mugabo n'umwaka wose gushika batoye abandi bantu mwaka
mu kiringo cy'umwaka inama nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu ikorana nka kangahe
ikorana iminsi yose ni ukuvuga hari ikibazo kibaye ahantu kigakenera ijambo rya onu abo bantu baba ari hafi bagahiga ngo n'akazi gahambaye cyane n'iteka rihambaye cyane ariko ibanga rero ribanga inyingata nibaza ko abarundi mumushyigikira cyane cyane leta ikamushyigikira kugira azaguserukire neza n'ibanga n'ijambo muri uwo mwaka wose azoba ari mu byegera turongoye inama ya bose yabonye umwaka wose
iyo ngingo yafashwe hari n'indi ngingo ikomeye cyane rwose yafashwe n'ibihugu bya Buraya aho batangaje ko imfashanyo y'u Burundi itocishwa muri leta nk'uko byahora bimeze kera bo babarabangiriye ku bwanyu iyo ngingo mwayakiriye gute
bon dapat tubangira ibibazo nange abahereze kwerekeye gutorwa muri onu ariko ngira ngo no munsi hari icyo kibazo cyane icyo nagomba gushima ariko nicyo nyine ndatije ndakivuga ngo nibaza yuko aho ritanguriye kugira inama n'abaserukira ubumwe bwa Buraya haciye iminsi harabaye amanama menshi ni Buraya ubu rero nama iheruka Bujumbura niyo yavuze yuko uko nabyumvise hakiraga hanze bari bemeye gukora batarakora icyo ngira baracyigaho cyanditse uno munsi nabiteguye nari niteguye kuvuga ibyerekeye onu nibaza yuko rero usangwa hari icyo bababwira barababwiye neza kumbure mu nkaratasi icyo cyashyizwe ko nibaza rero ko Burundi kuko bagiye inama ntibotera agatsinde bovugana bakaraba nicuje ibintu byoronka umuti kugira imfashanyo ishobore gutembera neza nk'uko yahora nabyo nyine ni ibanga rihambaye leta ikibaza gukurikiza kuko bari mu nama zitwofatira ku byo bavuze mu makuru yashyitse hari ibyanditse bahanye bavuze bati ubu rero n'ikintu cyako kugerageza mu kusurari no munsi rero kino bimva aho ndabifise mugatubironde naho nibiriho ko biranditse byo bavugana
hari nk'abantu bashaka kwibaza ababihweza bya politiki bashaka kwibaza ati ingingo ya onu yo guha ikibanza cya vice perezida u Burundi ari ingingo yerekana ko hariho akizero ariko nk'iyo ngingo nayo ya ishyirahamwe rya Buraya ikaba abantu bavuga ko hari ibintu byinshi bikenewe gukorwa izo ngingo zikaba zisa ni ntawuvuga ko zivugurwa zitavuga rumwe mugabo abantu bashaka kwibaza ati ni kuki nkabone ibona ko ibintu biri kugenda neza mu gihe ishyamba rya Buraya naryo ibona ko ibintu bitameze neza cyane rwose biri mu nzira ariko bitarashikaho bifuza
ngenda basabe muri edisi biturwanya ibintu hari amashyirahamwe abiri ishyirahamwe rya onu inama y'ibihugu byose byo ku isi izo kangura vuba mu kwicenda niyo ubumwe bwatowemo kuba mu byegera by'umukuru w'inama iyo nama mvuye ya onu iteka ryo rihambaye cyane ntitubivange n'inama y'ibihugu bya Buraya muri ibihugu bya Buraya nk'u Burundi n'ibindi bari mu nama nkuru ya onu izo rero twobiva na gatoyi twagiye tuvuga ibya mbere bya onu yuko nibaza n'iteka dukwiye gushyigikira izo nabyo by'ishyirahamwe rya Buraya nabo cyangwa leta ya Amerika nabo mu mfashanyo cyangwa leta yindi hariho nyinshi mbona zifashanya n'u Burundi nikindi kibazo icyo kibazo rero nacyo nyine mu nama bagiye baragira iburaya ni Burundi kiranditse kugira ikindi ganiro mu nyuma kishinikije izo byanditse bemeranyije babwiye ko bitarashika ntibisa na gatoyi nimuvange na gatoyi icyo kibazo n'itorwa ryo muyone ko twohurira Abarundi tubiteranije
ntibijyanye nk'uko twari tubabize mu ntangamarara twari tubavuze ko ibyo bibazo naho bitandukanye bishyize isano kuko byose bikabyerekeye imigenderanire eka n'ukuntu agateka kaza muntu kaba kifashe mu Burundi nari nabivuze mu ntanga ariko nimwaba mushaka kwifuza ko tuvuga ku byerekeye ingingo yo guhibanza Burundi cha vice presidence mu nama nkuru ishyiramo impuzamakungu turashaka kubandanya kuri icyo kibazo ariko ibyo bibazo navyo nyine byabijanye none ikindi kintu mushaka kutubwira cerekeye ukuntu ibyo bihugu bitorwa kugira ngo bije muri ako kanama ibintu byihwezo cyane cyane n'ibihe hari nk'agateka kaza muntu koba ari kimwe mu bintu byihwezo
no ngira duhaba tutatutora igagateka kazi na muntu bikorwa mu yindi nama muramuyumvira Geneve ibyo ni kibazo gisanzwe inama ya ONU ishinzwe gukurikirana cyo nyine n'uwo muri iyo nama y'umwaka wose kibazo cy'agateka kazi na muntu kizogaruka imbere y'inama ya bose ya ONU agateka ka muntu mu bihugu byinshi atari wacu gusa icyo ni kibazo nshinzwe nk'uko nishinzwe umutekano mu isi ibyo bibazo byamba bigaruka mu nama ya ONU tuyivanga rero uno munsi nibaza yuko ibyo Burundi bukorana na inama y'abanyaburayi cyanke ibindi bihugu nabyo nka Amerika Bushinwa Urusiya n'ibindi iyo ni migenderanire yo ku rundi rwego tutovanga na ONU icyo nico gitanisha n'abasabye gusa nta simbona neza ngene twovanga isano y'ibyo n'inama bagiranye n'umuntu w'ibihugu waburaya wonyine ngira twovangura nashinye kubishyira hamwe jewe nosaba kandi yuko mu bitoa kuko Abarundi batwumviriza ngo hava bazikirenya bikambabazi icyo gituma ntagombye kubikurikiraho
mutubwire mu bintu mwibaza byaba byaratumye ariko inama mpuzamakungu iha Burundi icyo kibanza inyuma y'imyaka 25 hariho ibintu bya bitegezwa kuba byarihwejwe
no acyo ntumva Burundi kuva 1992 byikukira buri mu nama nkuru nyuma y'ingaruka mwaka ya ONU Burundi bwarigeze kuba mukera uno munsi rero baratoye Burundi kandi buremera ko busubiramwo kubitegera nukuri nibaza ko atangorane mbona mutufise atari gushigikira iryo jambo tugafasha tubishoboye twese Abarundi yuko icyo kibanza cyoteri iteka gusumba Burundi bigenze neza ngene nyafato yacu muri iyo nama
murashimikira cyane cyane kugushyigikira iyo ngingo mubona ko ubwanyu yoshyigikirwa gute ku giti cy'umurundi cyanke ku giti cy'abandi batetse
kubishyigikira cyane cyane ni kibazo cya leta y'u Burundi ifise uburyo bw'abantu bayo bakorera muri ONU ngaha muri uwo mwaka wose icyo nicyo cya mbere ariko nkibaza yuko mu kufasha rero icyo kibazo tukota turavanga ibibazo byose uko biyije two bivangura ariko nibaza iyo teka tukayishyikira twivuye inyuma atantambu n'izindi ushizemo kandi ibibazo bindi biriho by'Abarundi hari ibindi bibazo binini bikomeye i Burundi biriho nibaza ko tubivanga n'iri teka ritewe ubu twotuma bikwaseka i Burundi iryo jibisho n'ugutwi ku Burundi muri ONU atotwa musamaza kugira ashikane ikibi bamushinze muri ONU
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Musinga Mana Samuela mwiriwe neza vuga cya igera iradio mu bwicane igera telefone muri hega musengimana
ndi hano Kigali muri Rwanda
duga kwijambo kibazo cy'imbyo turi kumwe na ambassador Gamaliel Nzadi yigeze gukora muri ONU yigeze no kumushikanje ajeje wengera mu Burundi turi ko tuvuga ku kibanza cahawe Burundi mu nama nkuru ishyamwe mu zabakongo vice president yako kana duga kwijambo kibazo cy'imbyo
cyo kibanza rero ndiye duga u Burundi wenda niba yara haye umwanya zabyaje bizimuka bwagira icyo nabwo bwavugira ibindi bihugu muri Afrika y'Iburasirazuba buryo cyangwa niba bafite umwanya nayo ushobora kubagirira umumaro byinshi ugasanga batarimo nk'indorerezi bari aho ngaho gusa ijambo gashobora kuvuga rishobora kugira icyo rihindura ku mitegekere y'ubutegetsi muri Afurika se cyangwa no mu gihugu rwagati ndetse no mu karere igihugu giherereyemo.
Murakoze musenga mana reka duhe ijambo ubundi munywa wanyu radio Ijwi ry'Amerika Bizimana Janvier hanyuma nyuma yiwe turamuha ijambo ambasade yagiye icavuze ku byo zababashikije.
Musanzwe jewe numvirije ukuntu umutumire yabivuze yavuze turanze turabigibanza ubundi bufite muri yarashize cyane kandi dukesha abarongoye igihugu kandi tukajya turafite ukuntu bakishe bavuga bati abasirikare imiyoyoteyene ifashanyo ubuye ntizosa gucishwa tukajya hajya ko dushishwa muri leta rero iyo ni bavuga hari ikibazo gusa kugira ngo bagikosore hanyuma ifashanyo ishobore kuva ifite direkisiyo muri leta ama ikindi nacyo icyo ni ikibanza ubundi bufite cyane muri ONU ni ikibazo cyiza cyane ku buryo uwo ari we wese ashobora kumva yuko ubundi buhagarariwe ni ubwo ari ibintu bishika gake mu batumva nyuma y'imyaka 25 ubundi dushobore gushikirwa rero ibyo ni gukereza cyane cyane abajeje bya diplomasi cyane cyane bihereye ku ndongozi z'igihugu kenya kwa perezida atarongoye ubuhuri acabandanya rero cyane cyane ateza imbere iby'agati y'akazira muntu kugira ngo uyu mwaka tugiye muri ONU natwe uduhere ofisi aho udushikane
murakoze Bizimana Janvier ambasaderi Gamaliel Nzadi Musengamana yagize ati icyo kibanza ari ikintu gishobora gufasha akarere ko mu buseruko bwa Afurika akarere ko mu biyaga binini hariya mu bihugu byacu
jewe nibaza yuko nabyo ntabonye amateko yose y'uno mwaka mugabo arafise akarere aserukira muri iyo nama kera nibaza ko yari Afrique Centrale nsepa sinibaza yuko aserukira ayase gusa icyo rero nibaza yuko Afrika ahiri hariyo sinzi ko bangana abari mu nama nkuru mbwa muri Conseil Sécurité ni batatu icyo rero azoba aserukiye iyo ntara yamutumye donc ni ikintu rero gikomeye nababwiye ikibazo na gatoyi n'iteka riteye u Burundi nagomba gusubira kubivuga ko leta yo teka yogerageza ko turite datwe uwabaserukiye ashika ku ngingo neza mu byo ariko arakora mu bandi bakorana kumbura umwaka uheze bagasezera bashingirwa bose kandi azi ko abishobora uko yafite n'ahatogwa hajya niwe mugabo ni igihugu cyose rero kandi iyo teka ukuru w'igihugu ariho nibyo ibyo rero nibaza yuko aricyo gihambaye cyane kuko bivanye n'ibibazo bito bito bisanzwe biriho nabyo nyine mu biro vyiwe yoroke bateza kubandanya bakora cyo tuba navuze yuko kumbo yoronda abahemushikira gusumba kugira ngo ntagire ibimurogoya mu kazi inyuma kandi ari imbere aduserukira mu isi yose
mwavuze ko bihambaye cyane ko se ko leta y'u Burundi ishyigikira uyu mutetsi yazohari ibyo ni bisanzwe leta kuko ico kibanza ni kibanza cha leta y'u Burundi mu majambo atomoye nka leta y'ukora iki kugira ngo userukire uwiserukira muri ico kibanza nawe nyine yumve ko tewe intege
no leta shuhuriya ngo uwiserukira byumve leta nukugira ijambo ryayo muri onu rikumiriteri imbere si uwo muntu amuserukira gusa u Burundi uko uno mwaka buteye iryo teka nabuze mu gifaransa il faut honorer la confiance baronse icyo gituma leta ihambaye muri iyi naye handi si ukubera we leta ishyigikira we no leta ishyigikira yo nyine ayo mabanga yaronse mu nama y'isi yose si ibyo abaserukira wenyine urya baserukira kugira ibya leta kumure akayibera ijisho ati no munsi dukeneye ibi n'ibi n'ibi akabironka ko inyisho n'ingoga icyo yo nicyo nibaza ni leta yose y'u Burundi igiyemo siwe wenyine siwe wenyine haba na gatoyi ni leta rero irimo kuba ikegera k'umurongozi w'inama ya onu yose yo ku isi muri uwo mwaka ukurikira ni ibintu binini cyane bya leta urya ntibayihagarariye gusa sinizoshyigikira wenyine izo bayishyigikiye nayo ku bibazo azobabwira bashyitsemo ko yoronka inyishu kare kugira babone ko abari kumaserukira bishu ibibazo babasabye nyine icyo nicyo nemeza ni iteka ry'u Burundi u Burundi rero n'abarundi twoyihagarariye gusa bishyigikiye twese
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Albert niyo nizigi mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Albert
turi Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku kibanza gihambaye cyane rwose Burundi bwaronse cha vice presidence inama nkuru ishyiramo mpuzamakungu duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo turi kumwe n'ambasaderi Gamaliel Ndaruzani
ikintu gishanye na shikiriza kizani cyo kibanza ni uko abo bagiye guserukira igihugu cy'u Burundi guserukira bagaragarira inyungu z'abanyagihugu b'abarundi kugira ngo nacyo kibanza twarose kugira ngo ishobore ku kibyaza umusaruro bijyanye n'abantu bari kuduserukira kugira ngo igihugu cy'ubundi cyacu gishobore gutera imbere mu bijyanye n'iki ni uburyo bw'iterambere kuko dusanze igihugu cyacu gisanzwe kiri hasi kuko ni ibyegeranyo bimwe bivuga yuko igihugu cy'ubundi kishobora kiri mu bijyanye n'iterambere ku munyagihugu
murakoze abe duga ku jambo murakoze
ikibazo
murakoze reka duhe n'ijambo kandi wundi mwanyi Obed muheje gushikiriza ikimbo cyanyu reka duhe ijambo Obed Ndayisaba mwiriwe neza nibaza ko Obed muratwumva ndumva telefone yiwe atariko arayitaba reka tugaruke kuri ambasaderi Gamaliel Ndaruzani mu kwiheza kandi ayo mabanga iyo mutetsi mushasha aronse ika amabanga yo kurongora ika amabanga ya vice president mu kanama gakuru kishyama mu z'abakungu mwarakoze muri one igihe kirekire nti aka nama canke ika impanuro mu tekerera nk'abantu bagiye kurangura ayo mabanga ni nkaya ijyanzo muri izi cyane rwose
ibyo ni ibintu byoroshe kuko amategeko yose y'iyo nama aranditse nayo abwiye sinayasomye uno munsi kandi bose barashobora kuyasoma ingene amanama agenda nicyo gihambaye icyo rero mushinzwe wese aseruke u Burundi yasonivo mbonumenga arabishobora ibyo nta na gatoyi sinokeka na gatoyi hari ikibazo afise azokibaza leta ingene akishyura mugabo nibaza yuko cyane cyane azoba ashinzwe amategeko y'iyo nama ingene igenda n'ingene akorana n'ibihugu byose 193 birimo nibaza ko ibintu so vuga cyangwa byandike nico gituma naretse kubivuga mu kindi kiganiro mu nyuma niba tangura twaronse ingene amateko y'ingene nabizogenda nshobora kubabwira icyo nzoba nibaza mugabo no munsi no hava ntanga ababishinzwe kubishyikiriza amateko y'ingene nabizobigenda muri uno mwaka twimirije
Lika dosuye duhi jambo, obede ndabona yagarutse ku murongo, obede ndayisaba mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Muri higa obede ndayisaba.
Sabwe.
Muri hehe.
Turi mu Burundi, mu ntara ya Bubanza.
Yego, murafite ikibazo bwatse icyumviro.
Jewe ngomba kuvuga kuri iki kibazo cyerekeye aha ibihugu bya Buraya usanga ariko biratanga ifashanyo ariko ugasanga ariko bicisha mu mashyirahamwe kanaka rero ikibazo nibaza nk'umwenegihugu ndagira nti mbega ni kabuki iyo fashanyo bacicisha muri leta mbega hari uwakunda umwana gusumbya umubyeyi yamubyaye rero by'ukuri ibihugu bya Buraya birakwiye kuraba ukungene byohinyanyura kumbure iyo mfashanyo igaca muri leta hanyuma leta ikamenya imbere ikoresha ibyo bintu kuko bo baza batanga intumbero kanaka ariko leta nayo yo yacu irasinye niba yaratanze ibintu kubera ibyo bigenda birakurikirana
murakoze obede ndayisaba musiyantahe ndabizani yavuze ko icyo kibazo atari yakiteguye cyane rwose ariko kubera ubumenyi bwiwe mu byerekeye imigenderanire yogira icyo akivuze ko icyo tuzi cyo ni uko n'umushikiranganji u Burundi jeje mu migenderanire yavuze ko u Burundi bukiri butoye cyane bukiri mu nzira butaratsimbataza cyane rwose ivyerekeye demokarasi ariko nashaka mugire icyo muvuze kuri icyo cyumviro umushyira ntahe obede ndayisaba ashikirije ambasaderi ndabuzane
ari ikibazo gihambaye muri iki gihe ibyo bintu birambitse bashyikirije uko byanditse inibaziro yuko twokwibarira ibyo bandikiraniye tutabifite dushobora kucishura igihe tubonye amanama yose yakurikiye yabaye n'umwaka uheze kandi zagenze neza ku Burundi buca inama amakunguro yashimye ku Burundi bwuguruye bugahura n'abandi bafashanya ni ukuvuga yari inzira nziza amakunguro yashyigikiye uno munsi rero ntitwobivanga n'ibitora kuko twavuze ivyanditse bandikiraniye no mu ndwi iheze baravuganye barababwira izibabona bari baroreye ko biba byarakoze ibintu bikogwe icyo rero uno munsi ngira ngo sinakiteguriye nibyo igihe mwoshaka karabivyanditse two bigarukako mugaragara ntitubivange n'ibiteka rindi twatewe muri onu ibaryo dushimikirako ko boshyikira uwo Murundi mukuru azoduserukira muri iyo nama ya onu ku izina ry'Uburundi ku izina ryabo batangiye akarere nibaza ko ari iteka twatewe n'abarundi twoshingira kuri icyo uno munsi ntitubange ibibazo hari ibibazo n'iteka uno munsi ry'ubu bushatse nta kibazo kirimo n'iteka twatewe turiye kubivanga n'ibibazo bitararonije
ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bitararonkishu ariko nk'abahinga cyane cyane abantu banonosoye ibyereka imigenderanire n'icyo kibazo naho kitandukanye n'ikibazo cy'icyo kibanza umutetsi w'u Burundi yaronse hari ibintu muri rusange kenshi na kenshi nk'ayo mashyirahamwe usanga asaba ariko naho tutagiye kuraba ibyo bandikiraniye muri rusange ikintu muvuga ibintu byama bisabwa nk'ibihe ambasaderi ndaruzane
bidushobora kugira inama y'umushikiranganji n'abambasaderi ba Europe ni bose bakivuge muri rusange kuko birandikse nibyo ndababwira duhabwa rero dusanga twihenze kuko umuntu w'ububanza ntabigera abona ibyo banditse najewe ndi kubisoma sindabisoma nibaza ko twobivanga n'ubu nyine ndasubiriye tubivange n'ibiteka ikibazo iteka twaruze ikibazo muri yohe n'iteka tubivange n'ibi icyo kibazo mushatse kitegure ku nama ikurikira kuronde bizanditse tuvugire ku byanditse abarundi barahimbarwa no kuvugira kunguru bumvise no kumbuga hari itavugwa gutyo bivugwa byanditse aho byanditse basabye nibi ibyo rero biriho ko tutabizi no munsi rero tubivanye iryo teka
iryo teka ni iteka rikomeye nkuko mwabivuze ariko kugira ngo rishike ko hariho ibintu abategetsi aba bo muri ONU haba ibihugu bicuditse n'u Burundi haba ibihugu byo mu ntara bashimikiye ko kugira ngo bahe Burundi cyo kibanza mu majambo make kandi ndasubiye ko agaruka ko mutubwire ibintu kenshi na kenshi usanga bifatirwa ko
Burundi ingingo yarafashwe bwaratowe bari kuganira ibyo teko rizogenda nayo kugenya igituma batoye uwo muntu bagize gute Burundi n'ibindi bihugu bya 193 n'uburenganzira bwabo gutorwa cyakane mu kurongora iyo nama niko byagenze mu mwaka twatowe Abarundi batowe simboni gituma twoza kurondera inge itora ryagenze tubona inge ryabaye ko nta kibazo kirimo ko amakugu yabyemeze yose dukoma amashyi twayiteka simboni kibazo rero kigoye muri ibyo nimwe shatse tugaruke mu nyuma turabye amateka nge inama igenda n'inge ni mukuru wacu aduserukira aho twobivuga dufatiye ku byanditse naho nyene atavyo twibariye yariho ho nyene tusamaza Abarundi kuri ivyo ukareka uko amateka bivuga bigakurikizwa ndagwanda birasabe n'ubu ko ivyo bintu tubivanga cyane cyane n'izinziro by'umuntu asabye ijambo agashingira kuri iki atagira neza izanditse ngo biriho muri kiganiro rero nibaza ko kuri wadura Amerika mugerageza ukaba twateguye ibyanditse kugira ngo tushingira ko dushingiye kuzo twiyumvira cyangwa twumvise mu ibarabara ibyo rero nibaza ko ari ikintu gihambaye uramba bajya cyane kuri ibyo uno munsi sivuga kubivuga ko ibyo bintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi akomeza radio hejuru ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Habimana Fabrice niwe neza
mwaramutseho
muraho murakomeye
yego yego ndi hano i Kigali aho mu karere ka Gasabo ndanze gushimira uwo mutumire mwadutumiriye kuri icyo kiganiro mwamaze kudutangariza kandi turabishimiye
murakoze cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
mfite ibibazo bitatu nshaka kumubaza ariko nanone akaba ari byo nshaka no kugira ngo nsa nkaho naza gushyigikira ku byo yavuze nama ni mama za kwageza ni kifu icya mbere nagira ngo muri kaze kandi mushimire kuba Burundi maze gutera intambwe kuba bugeze ku rwego rwo kuba bugiye kuduhagararira nka Afurika mu muryango w'abibumbye UN icyo ni kintu cya mbere tubanje gushimira ese byibuze niba atari ibanga nagira ngo mwibarize ese byibuze ubyiteguye kudufasha iki n'urubyiruko intumbero yabo ni iyihe kugira ngo umuryango w'abibumbye ubone ko urubyiruko rufite ikibazo cy'ubushomeri muri Afurika nubwo nabone ko hari ibibazo bimwe ariko wanga ko batumubaza avuga ngo turimo turavanga ibiganiro ariko ni ngombwa ko twabaza ikibazo kiri ku mutima nk'urubyiruko akenshi niko tuba dukurikije ibiganiro kandi tukeneye kuba twabaza ntabo bintu gusa ikindi cya kabiri nkaba nagira ngo mwisabire kudukorera ubuvugizi muri UN bivuze aho agiye kwicara kuri ya ntebe ya vice perezida y'umuryango w'abibumbye niho ntabwo agiye ku izina ry'u Burundi gusa ahubwo agiye ku izina rya Afurika nibyo ko agiye guhagararira u Burundi cyangwa se agiye guhagararira umuryango wiwe gusa ahubwo ari igihugu ari isi yose cyangwa Afurika akarere ka Afurika tukaba twamusabaga ko mu bintu bya mbere bajya bashyira imbere ari ukuntu bashakisha uburyo hakorwa inyigo y'umutekano wa Afurika harimo gusinsura imitwe y'iterabwoba ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato bubera muri Afurika cyane cyane murabona nka biriya bibazo biri kubera muri ibyo bihugu bya Congo ibyo biragaragara neza ko nubwo dufiteyo ingabo hariyo ingabo za UN ziriya za ONU ariko bigaragara neza ko zirebera ko nta kintu gikora ariko nyamara twebwe nk'aba nk'abanyafrika ingabo zacu iyo zigeze zikora akazi ariko bo ukabona hari ibintu bisa no kurebera aba twasabaga ko hari ikintu bagishyira imbere mu mutekano wa Afurika kugira ngo ibyo bintu bigeze bizajye ku murongo ikindi tukaba twasabaga ko hazajya uburinganire ikindi nanone nemeye ko navuga ko nanjye ndi bumushyigikire kuko mwari ndi mutumire mwe mwatumye ko muri byatumire turi bumaze ku kibazo cy'inkunga z'u Burundi zitarakomorerwa ariko yagumye kuvuga ko atiteze kubisubiza niba ntibeshye ariko byibuze byari ngombwa ko n'imiryango mpuzamahanga itajya ifatirana Afurika ngo badufitishe izo nkunga bavuge ko nagira inama ku Burundi ndetse n'abandi bayobozi bakoresha bakorana n'iyo miryango yabibwira izo nkunga ko bashishikariza abaturage babo gukora bakiteza imbere ntibakurikize kuko imiryango mpuzamahanga izabahaye amafaranga kuko n'undi amafaranga yabaye yabahaye arongera bakogenda agasubira iwabo ntacyamariye bya bihugu bya Afurika
yego
none ikindi none ikibazo nshaka kukutura wowe nk'umunyamakuru
yego
nagira ngo muze kumpuza na uriya munyamakuru ukora ikiganiro agasore twaburanye kuko nanjye hari ikibazo nshaka gutangaho cyangwa gushakisha umuryango nabuze muri 1994
nibi ubwo butumwa tuzobushikana mucyenhe ubwo butumwa bwawe tuzobushikana reka turabe ko ambasaderi ndabuzaniye
ubwo mukaba mwaza kumumera nimero yanjye ya telefone
ni zingahe
akaba yaza kumpa akaba yaza kumpamagara
ni zingahe
pardo
iyi nimero zawe
078 58 52 3
ni byiza cyane rwose ubutumwa buzoshika reka tugaruke rero kuri ambasaderi ya Mariere ndabuzaniye
ntaba nshimiye uwo viperezida ugiye kuduhagarara kandi turamutaka azaduhagara neza kandi natwe nk'abanyafurika tumuri inyuma imana imuhe umugisha mu byo azakora byose
murakoze reka ibibazo mushyira nta Habimana Fabrice yashikirije turabe ko ambasaderi yo cyahirya no hino naho musanzwe ayo mabanga atari guhe kandi bimwe mu bibazo byabajijwe mbona ko mengo ntashobora kubyishura cyane cyane umushyira ntahe Fabrice aravuga ikibazo cy'urwaruka eka ubushomeri cyane cyane uwo mutegetsi agiye guserukira Burundi agaserukira nk'uko yabivuze intara ya Afurika yose yokora uruhara uruhe kugira ngo icyo kibazo kije ahabona yavuze kandi n'izeke mutekano muri Afurika ingwano muri Congo inteko zo muri Afurika zikora akazi keza ibibazo byashikirijwe n'umushyira ntahe Fabrice Habimana mu bivuga ko iki ambasaderi ndabizone
nagiye nshimira umushinga ntahe arategera neza ibyo bakora muri iyo ntu no munsi nuko ntafise urutonde rw'ibibazo byose bazokora umwaka wose ariko byose yavuze byerekeye urubyiruko n'urwaruka mu Kirundi byerekeye umutekano muri Afurika byerekeye ibibazo by'akarere burimwo n'ibibazo bya Congo nyine ibibazo byerekeye umutekano wose wa Afurika icyo bibazo biri muri mu rutonde bita agenda de l'Assemblée Générale de l'ONU birimwo sinzi aho biri n'umunsi n'itariki mugabo ibyo bibazo byama bigoboka ingaruka mwaka byose inama nkuru yawe irabyihweza nagira ndamusabe yuko yotekereza gusa niko aronka agenda yose ibyo bibazo byose n'izi nama yihweza ntagira ubwoba ibyo bibazo nubivuga ntasekeranya ko bizoza muri iyo nama igihe kumbure agenda twayironde yabonetse kugira ngo tugaruke tubivugane mugombe ni kuri nagenda zemeze ko ibyo bintu inama nkuru iraba nicyo nagomba gushima rero turere agenda ko tuyironka agenda no kuvuga urutonde rw'ibibazo bizokwihwezwa n'inama nkuru ya ONU y'uno mwaka utangura mu kwicenda
muri kamwe abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Manirambona ubundi muri wanyu iradiyo ijwi rya Amerika miriwe neza muri hega Manirambona
kere mutwe cyo kimabaga
duga ku jambo kibazo cy'imbiro turi ko tuvuga ku kibanza cahawe Burundi cha vice president mu nama nkuru ishyamwe mpuza makungu duga ku jambo kibazo cy'imbyo turi kumwe n'umutumire ambassadeur Gamaliel Ndaruzani.
Yego nagomba kwa hiyo kibazo cha kibazo cha hawe Burundi muri honi akarusho Burundi buzakura nyine kaza bakangana muranyumva
eh turakumva
Ego. Nakomeza kugitanga n'akiya kibazo mwanditse kare mu ntangamara ramuvuga yuko kubijyanye n'ene n'aje mehera n'abye bintu byavuye kuri niyo RVN yakuye ku Burundi mugabo ikavuga je ariko Burundi budashobora kugira ukura ko bwe niyo RVN ashobora kunyuza amafaranga yifashanye ku kuma konti ya leta y'u Burundi gakoresha imigambi leta yakoresha azonyura nk'iko mu mashyirahamwe niko mura kigira mushengiye mugo nacyo nakibonye mu byumwe mwabise kare mbere yuko nandi filime
yego me reka tu guhinyisha ku kibazo cha mbere reka tu gihe ambassadeur Gamaliel Ndaruzani ikibazo chawe cha mbere
ndashimye
cyane akarusho
ndashimye cyane aho karusho mukuze mu kirundi iyo umuntu yahora atarashika mashinya ntahe atowe washinga ntahe gusa iteka rihambaye ubu rero u Burundi buri mu kibanza buserukira igice kitari gito cya Afurika muri uyu murimo wo kurongora inama nkuru ya ONU akarusho dufise rero ni iryo teka ritewe Abarundi bose n'umukuru w'igihugu wabo n'uwaserukira ngaha na karusho gahambaye nicyo gituma dusaba kumushyigikira uwo mushinga ntahe yatowemo nuko uwo mufasha kugira ntihagire ikimugora kugira atunganye neza iryo banga yashinze ku izina ry'u Burundi bwose ku izina ry'umukuru w'igihugu ku izina rya leta y'u Burundi niteka rihambaye cyane na karusho gahambaye cyane ku Barundi n'icubahiro mbere kuronzi hari amanama yandi amwe ibyo teka kumbure cyangwa arikunda kuba ari mini ariko uno munsi ko ari mushinge ntahe amubandi barongora inama nkuru ya ONU dukuri nibaza ku bwanje ni teka rihambaye ariko namirego bagutangura najya Abarundi baryumve rero kurabe ku izina ry'u Burundi rizogenda ritera imbere kubera icyo kibanza umushya nta yaronse no munsi ingena zo kwigenza nyina zo fasha agashiramo ijambo bituma ibibazo biriko birigwa bitora inyishu nico gituma Abarundi bose kumbure uko nagomba gusaba kuko turi mwo muri bo bitwese yuko boshigikisha ugikogwa ni teka rero sinzi ko nyatwe ko amajambo arenzaho ry'Abarundi bose hari akita kamyogo y'itanu tutajamwo nono munsi turinjiye hari ibihugu byinshi byahora bijamo ntidushikemwo uno munsi rero ko twatowe bajya badutoye hari icyo batwizigiyemwo nivyo rero ngomba gushima ngomba gusaba Abarundi bose gushima
ni byiza cyane rwose reka duhe n'ijambo kandi uri munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Frank Abonimana niriwe neza
niriwe
muri hega Frank
n'ibyo n'ibyo ndavuga agese cyane
yego
aba na gumbushima ikiranze Burundi zaronse muri onu takabiri ndabo cyiza mushyize zo janye ni fashanye bitoshika bitoshoka bizya ku kuri ku makonti ya leta bitekanije ubyaze fashabaronde yani fayo ko dovandani ukonyene zofashanye zikaza zishikira abarundi bwaba cyane zirakora ibikorwa byiteze zirimusha kuma konya leta mwakoze sifuzo z'abari
murakoze ku byimvira mu kigije Frank Bonimana tugaze kuri mwebwe ambassadeur ndabuzaniye mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose kuntu izina ry'Urundi yogenda yatera imbere mu majambo atomoye huko rw'iki kugira ngo bashikijwe ayo mabanga batume izina ry'Urundi riguma ritera imbere
ibyo byokorwa n'ibyo nyine batowe kuko ari byakoze kumbure ibyo nizo byokorwa rero jewe uno munsi navuze iteka mbonye dushinzwe nuko baturavye baravuze umushinga ntahariyo bagasanga arabishobora hari byakozwe rero ntazi kumbure ibyo rero bize namako dushima ntange kamfise umuntu atowe ngo aseruke ubwo Burundi muri iyo nama nuko ndazi ko azokora uko ashoboye kubera ntatekereza Urundi ntanke kamfise umufashe rero ko icyabajije ko bamuterera i Burundi akironka muri leta n'ingoga akeneye impanuro asabye umuntu akazironka mugabo iyo teka ryaje mbona ikindi twororera atari uko tworaba turakurikira nyine inama igenda kumbure hari abazoba bavuye i Burundi baje muri iyo nama ngaha bazomufasha nabo nyine gushyigikira icyo ariko arakora kuko u Burundi buzaba buri muri iyo nama hari abazoba delegasiyo yari intumwa za leta ziza muri iyo nama sinzi ikiringo bazoza bazomushyigikira nabo nyine kugira abantu bumve ko ijambo ryiwe rishyigikiwe nabo baje muri iyo nama njyewe nibaza yuko bisanzwe byanditse ibyo dukora ni ukubyitegurira gusa abazoba baje guserukira u Burundi sinzi aho rugero rugera ari aho kumbuye n'umukuru w'ibibazo barimo nibaza yuko ibyo bitegurwa neza kugira ngo babone ko umushinga ntashyigikiwe kandi bashyigikiye ijambo rimwe ibyo nagomba kuvuga naye ahandi biranditse byose ntacumbo na kindi nushyiramwo ngira ngo tubitegurira abaterera baterere ayo madelegasiyo bayaje ariko nibaza ko cyane cyane leta y'aho n'ikibanza gihambaye cyane rwose kugira kirangwe neza
muri kamurabandanya kumiza iradiyo hejwe ya Amerika turi kumwe na Andwayo Tarsisa muri neza muratumva Andwayo Tarsisa leka duhijambo Nyandwi Abdul umundi munywanyi iradiyo hejwe ya Amerika muraho Abdul Nyandwi Abdul muratwumva muratwumva Nyandwi Abdul reka turamugara kwa ko mukanya reka tugaruke kuri mwe ambassadeur Gamalienda Luzaniye umu tegetsi ambassadeur aserukira Burundi muri yo muri mu ijambo yashikirije kuri Twitter yavuze ko ivyatumye Burundi buronka n'ico kibanza ruko bwahinduye ukuntu bwaba bukora bugatangura gusigura imigambi leta y'u Burundi irangura aho kurindira kugira ngo ibirego bishike buse n'ubuja kwisigura murabona ko iyo strategie eka uyu mugambi mushasha batanguye ariwo ushobora gutuma kuba waratumye u Burundi busubira kuronka izina ryiza
bo wewe ndi buhakera warize kumbaza mukuru wa gitogwa na kwishyo ni turabe izakora iturabe zo tuyumvira mu minsi iheze mwarabonye nibyo kandi sinkeka ko habaye ibiganiro gusumba n'abaserukira amakungu benshi ivyo vyaranditswe bati u Burundi buruguruye amarembo vyaranditswe mwarayibonye na mwebwe icyo kintu ca cunguruya ibyo biganiro Urundi ugasubira kuvugana n'amakungu yose byarafashije kumbure kugira bitorwe kumbure ariko byarabaye nicyo gituma rero iyo ngendo y'ukugurura kuvugana n'amakungu iminsi yose iyo leta yoguma ibiteza imbere nicyo gituma nibaza yuko bibagize bati ku mushinga ntaha turongo ino munsi uko yabivuze kandi yabuze byo ni kintu gihambaye rero ko guma dushimikira ko kuko tubonye ko bagifatiye ko tubandanye kugurura Burundi ku makungu ibyo rero ndibaza yuko leta yose ipfuze izina ryiza makungu igira ibyo rero nabyo ni jewe nyoshima ibyo yavuze ijambo yavuze ngasaba cyane cyane ko bibandanya no mu bindi bibazo byose yuko bukugurira makungu bakavugana ntiturinde ibirego gusa ibirego nabyo mugabo byambaho kuko udakora ntacyo ubwo ntakosha ibyo birego rero nabyo niyo binyije bakabyihweza mu mutekano nk'uko amateka bari kurira kubigira mu nama n'ingingo simbona icyo tera ubwoba ko bari mu Burundi serisi serisi zo kubikora icyo rero nibaza yuko yabeshe na gatoyi ariho igituma babatoye ndakizi neza ino munsi mugabo nuko kumbure bavuganye gusumba uko byahora n'amakungu hose
umushinga ntahe Habimana Fabrice yahamagaye mu Rwanda yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umutekano muri Afrika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini akaba yavuze reka umutekano muke uri mu buseruko bwa Congo akaba yabaje kandi n'ikintu icyo kibanza umutekano wari muri icyo kibanza ashobora gufasha mu vyerekeye umutekano muke muri ako karere muri baza ko ivyo ari ibintu amabanga yiwe ashobora gutuma icyo kibazo kija habona kurusha
si ibibazo by'iwacu gusa si ibibazo bya Congo gusa neza n'ahandi ni ibibazo byose by'umutekano muri Afurika icyo ni ikibazo gihambaye cyane muri iyo nama icyo nacyo ni kibibunza muri iyo nama ntange kiriho n'ibindi ku isi by'ahandi batagira umutekano bivuga kuko ubishinzwe umutekano ku isi ibyo haba rero ONU zose bitakije icyo kibazo ndetse byari kukitegurira inyishuro giha kugira amahoro aguma abungabunga ku isi icyo bisaba nuko ibibazo byose biriho byoronka umuti mu nama n'ingingo bidaciye mu ngimba nibyo ONU yifuza nibyo nibaza yuko abaza bashyize ibihugu byabo ngaha muri iyo nama n'ibihugu biba byaserukiwe bufasha muri iyo nzira yuko ibibazo byose biza cyo twayegwa inyishu mu mahoro nicyo birondera nicyo n'abarundi bose barondera iwacu nicyo n'abanyekongo barondera cyangwa abahandi bose bifuza icyo kigoye ni ingene baje inama n'ingingo ngo babishyikirwe ibyo nabyo ni ibibazo bizoze ntange kandi azi ko birimo sizi iwacu gusa rero n'amahoro ku isi ahandi ibindi bibazo ku isi bizoza muri iyo nama noneho urumva n'umukuru aseruke ubundi ngaha muri ONU azuba ari muri izo bibazo byose nk'abandi arongoye inama hamwe n'abandi yose umwaka wose ibyo bintu niko aronka cya kibazo nabaguta rwa rutonde rw'inzigwa mudusanga birimwo tuzobiga ko mushatse igihe turonze agenda yose iyo nama
mu gusozera ambasaderi ndabuza nyine nashaka mu gire ico mu bintu abandi bategetse bose baba bakora muri ONU baba bakora muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu cyane cyane akora na Burundi eka cyane cyane ku bategetsi ba Burundi impanuro mutanga mwarakoze muri ONU mu gihe kirekire cyane gusa mwarakoze no mu yandi mashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu kanya gato impanuro mutangazo bari nk'izi
nagira kumbure nkosore gatoyi mpavuze kareko nakoreye UNESCO sivyo ni nakoreye ONU muri Timor no muri Cote d'Ivoire mu bintu bita kubungabunga amahoro n'umutekano muri peacekeeping ibyo bibazo rero nayimenyereye mugana umusizi tuvuga icyo gifata cyawo ni gishinze umutekano kubungabunga umutekano ro peacekeeping ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyama hirya kwa kumwaka uje ibyo biri mu bihugu byose n'iwacu gikongo n'ahandi bizuza muri iyo nama nguko icyo nosaba ni uko abarundi bazaba bakurikira ibyo bibazo bakitonda bakabikurikira hanyuma icyo onusaba ni ugutorera inyishu y'ibibazo mu nama n'ingingo igerageza ko ata ntambara zopaduka kugira batore ikibazo chini mizee. Nchoyo kiyagoe na chonye nezira chindazika aduka. Mugawa kazi londeli nishu. Mungumbero.